twebwe twayandikishije twiyandikishije baratwemerera kwandikwa nk'abazorongora umutumba mugabo biciye mu matora ariko uyu munsi ho bigeze no kuvuga baciye baza ku mitumba imwe imwe barondera abantu bo mu mugambi umwe bagaca babashira ku rutonde hanyuma bajya abandi bose biyumva kumenga ntibari kumwe baca bose barabakura ku rutonde ibyo rero niyo shatumye tuza hano kugira ngo dusiguze twumve icyatumye dukura ku rutonde batubwire n'impamvu icyo ni cyatumye dukoranira ngaha
kuvuga umukuru wa seni atwara mu kuyigenga seni mu gihugu yatuvuze yuko umunyagihugu azo kwitoza gato kiwe atakwitoza ku migambi kuva kwishimira cyane twaje tukifunga na depoza amadosa y'iwacu turabishyira muri sepe mu makomini ariko mu nyuma usanga badukuyemo kandi umuntu wese yitoza ugatwe kiwe usanga rero abenshi nabari mu mugambwe abayi nabo cyabugendo gutyo nayo twasaba rero yuko kuko nyakubahwa ya mukuru w'igihugu yabanyakubahwa umukuru wa seni mu gihugu bo turenganura twebwe abanyagihugu niba zabagikwiye kuko umunyagihugu niba guhijwe kandi ari kwima abonye akamaro umumariye cyangwa ikimumariye
narisanzwe ndi ndongozi ntwara ku mutima ndi wa kabiri aka karenganyo kamyeho nahora ndi uwa mbere nza mbona barampinduye ntazi igituma bampinduye nta nico bandeze kimwe gusa bangira uwa kabiri hama rero twaratanze ibyo badusavye akarata k'amatora na karangamuntu ku munsi wa gatatu w'indwi yahera twaragiye baraduhamagara amazina turumva twese ko abiyandikishije turimo uwo muri sesi prezida atwara sesi kibago aranatubwira ati twararondeye amantene ku mitumba azotanga ibirego kuri mwebwe mwitoje mukabona babafuse rero uzosanga atari ngo ku rutonde azorindire mu 2025 hari nahazoshikirwa turavuga abariho bose biyandikishije kurongo mitumba bavuze ati umviriza nyakubaho nta gufuta nimureke abene gihugu bari bo bazo kwisesangurira urashobora gufuta ugasanga ufuse uwo abanyagihugu bari bashaka twari twiyandikishije turi abantu 16 twasanze handitswe abantu 10 batureke twitoze abanyagihugu bo nyene bisesangurire iyo turiko turatabaza hatwazanye bavuze ngo nitwandikire jenewe yambariye ngo nitwandikire perezida wa sepi ngo niwaturenganura ngo igihe tutisanze ku rutonde iyo turasaba nyakubahwa wa seni arongoye seni n'ubu mu gitondo niwe yabyutse aravumera avuga ati uwarenganijwe nagende kureklama adutabara turenganure areke kumva ko sesi sinzi na sepi ko ariko yokora ko aribo bovuga ngo hari ibyo abantu batanze intuzeye kugira ngo bitoze ngo hari abantu baje gutanga inkuru turasaba abo bantu batanze inkuru baturega babaduhe amazina bace batwagiriza imbere y'igihugu twumve ibyo twonona mu gihugu kabiri na adutabarire batureke twitoze abanyagihugu bo nyene bisesangurire bareke kubahera amaboko imugongo abene gihugu bakeneye kwitorera indongozi nyazo apana kutanga indongozi bo nyene bishakiye
vyatubereye igitangaza twebwe tumaze kubona bashize intonde z'abitoje aho zitegerezwa kuja tukaca tubona mwugo rutonde nta muntu numwe wo mu wundi mugambwe ariko icyo rero kiradutangaza ntituzi yuko abo bari muri nyamugambwe ko aribo bashoboye ibyo twebwe tutoshobora ndiko nditegereza n'abari basanzwe batwara uyo mutumba ibyo bakora bidashimisha bene gihugu ni byinshi no mukuza jewe kwiyandikisha narungiswe na bene gihugu ko ku mutumba w'igasaka n'ubu bamaze kuvyumva ko jewe banshonoye bankuyemo baguye mu mazi none rero ico twasaba n'ukuri nyakubahwa mukuru wa seni yazindutse yahereye ejo avuga ko mu ntara ya Makamba wabona wese ko yarenganijwe yuja mu biro vya sepi kugira ngo asabe arenganurwe kandi ibi bintu biza nk'amaremantanya umuntu akagirizwa ibintu aho kugira ngo bamutume ko bamushire mu rukinja rw'abantu bavuga icyo umuntu yononye ku mutumba ivyo vyose babigize mu kinyegero yizo nama bazigirira twebwe ntituhazi none ico twasaba n'ukuri mugire inguvu nyakubahwa wa seni mu bituvugire kugira ngo adutabara dushire ku rutonde nanone kwirade bagira bati umuntu natwagwe nabo yitoreye none tubona babandi nyene bamwe bakora ibintu by'agahotoro baka amayoga mu gutunganiriza abantu nibo babandi nyene bagumijeho kanatsinda ni ukuvuga twari 18 twari twiyandikishije ariko nasanze abantu 9 kugira ngo barondere ko babandi nyene biyemera bagiye inama y'ukufundikanya ibyo bafundikanya baba aribo basubira gutwara none twasaba nk'ubu abanyene gihugu n'ukuri bicagurire bo nyene
ko nari yandikishije nditoza kugira ngo nze ntware umutumba wacu maze kuja kuraba urutonde sanga sindiko mbe nari nzi ko twoba turi bake wo kuwo mutumba ariko tumaze gushika ngaha murabona ko twahuriye n'abantu benshi rero tumaze kumva ko umukuru arongoye sesi mu komine amaze kuvuga ko haramanteni yashinzwe arega ibirego twebwe naho tuzi ko atakirego na kimwe cyo turega twari kwasabye rero ko sepi namba bishoboka yo turenganura tugasubizwa ku rutonde hanyuma abanyagihugu bo nyene akaba aribo bazokwicagurira
naje munyane kice ndimo kandi muwarenganijwe ndimo cyo nabonye rero jonaje nacerewe ariko ndahashitse nasanze ujya ko ukora mu biro vya sesi ariko kwa abantu ababwira ko ubwiza uravuga ijambo abwira ko yo bapfunga umuntu agize aravuga ijambo agaca ari kwizwa ari kwiza na kabiri ngo none ngo aratukanye na cyane cyane ngo mbere ngo nk'abantu b'igitango bapfunzwe ngo murasubiye ngo mwego ntimwumva cyo dusavye rero iyo umuntu aje kwiyandikisha abaje kwiyandikisha ziko atakosa afise rero nibareke mu bwene gihugu bwiwe yiyandikishe amabene gihugu nabo basobanure ivyo byo byatubabaje mbere bamwe baciye birukanga n'abari bazanya makete kwiyandikisha kugira ngo barengwanurwa benshi baciye bagira ubwoba baca barirukanga kuko yaba ariye ngo arabapfunga
jewe uno munsi shanzindukanye nuko narenganijwe akarenganyo katagira izina barankuye ku rutonde rwo bitoza kurongora umutumba kandi ku bintu bidafashe none nico gituma narinje ku mugu wigenga mu ntara kugira ngo bandenganure ibyo bintu byagize akagwi k'abantu bo mu ntwaro kandi bwe duhiganwa iyo bigira bene gihugu bakandika makete ataho turiko tubahiganwa naho nagira ico nandabisigura ko none uburyo kubyanditse abantu dusanzwe turiko turahiganwa batinya amahiganwa
uwo munsi ni umunsi w'amatora ni santere chef de zone ntibigeze bandika ikete ry'uko batugabisha kuri ibi birego tuba twakoreye amakosa twagize kuko n'abandi bakuru b'imitumba ariho bakuwe kubera amakosa bakabandikira na lettre de demande ni d'explication ni imwe barandika none munsi ko bigeze hageze amahiganwa niho baca bahagararanya munsi nyine icyo ni ikintu gitumvikana niba turengana uko turabarundi dufite uburenganzira bwo kwitoza amategeko arabitubwe kuri kandi noneho umukuru w'umutumba ndabise ubudahangarwa nitwatogwa bagasanga kuko twagira amakosa bazoduhagarika.